nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Noweli nziza nchuti na mwe bakunzi bakadi nzamba gateka kawe ndabaha nikaze murano makuru yuko genekezu ya mirongi wili nagata nukigara munga kumbi wili na mirongi wili nagata tu ayo na yo tukahira kungingo nguru nguru zikurikira harumunu ataraminika na umuidondoro yishwe kumusi wagatanda tu kumutumba shembe ni mwizoni muzi yako mine giharu munhara ya Rutana bika kaika ko yoba ari umuntu wa kabiri yishwe mu kiringo kidashikindwe nimbonera kure zo muri komine ya Giharo. Nitorokanze jamakuru wa BPO havugwa ubusuma bukogwa n'umuyobozi mukuru akarero gatangwa na maritiro 10 ku kwezi akura kuyateza guhabwa abamenyesha makuru bo mu ntara zitandukanye kuva mu kwezi kwa Nyakanga. Kuvuga ko umuntu yakiriye Imana atubahiriza agateka kazi na muntu ngo ni ukwibesha kandi akaba ari karabeshi ibyo byavuzwe mu misa yasomewe kuri Katedrale Regina Mundi I Bujumbura mu gihe bari kubahimbaza umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu Kristo. Saya gusa twabateguye n'ayandi muragume muduteze yompi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Hari umuntu ataramenyekana mu idondoro yagandaguwe ku munsi wa gatandatu uheze n'imbonera kure ku mutumba shembe ni mu gihe yari kagenda kure misoko ryo kumuhafu ni muri zone muvye ya komini Giharo mu ntara ya Rutana uwo muntu akabagize kabiri mu kiringo kidashikindwi agandaguwe n'izombonera kure z'Igiharo teki nkuto ibaze Josephine Johnson Nkunzimana.
Nkuko bivugwa na bamwe mu babibonye uwo muntu ngo yafatiwe mu isoko yikekwa kwiba telefone umudandaza wo muri iryo soko imbonera kure zirongowe n'umwe mu batowe ku mutumba Gatonga azwi ku izina kiritazirano rya Yosua ngo zaciye zimuvana ngaho mu isoko zimutwara munsi umutumba Gatonga ziramukubita makacikane mu kanya gato abari ngaho ngo bagiye babona zambonera kure ziremetse ikiziga cha wa muntu ku nderuzo icyo kiziga kikaba cyaciye gihambwa n'imbonera kure ejo ku munsi wa Mungu igenekezo rya 24 ku itegeko rya musanteri wa komine Giharo Lydia Nihimbazwe ata muntu wiwabo hari kuko atari bwamenyekane izo mbonera kure mbere zivuye kumuhamba ngo zikaba zaciye zigurirwa inzoga na komine aho ababibonye ngo wamengo ziri mu munsi mukuru abanyagihugu bo ngaho bakibaza ingene izo mbonera kure zamazagandaguye abantu ntihagira icamira. Amakuru dukura ngaho muri komine Giharo ataremezwa neza akavuga ko uwo yishwe yoba ava muri komine Bukemba ihanura bibe na komine Giharo. Uwo yishwe akaba agize uwindwi agandaguwe n'ugwaruka rw'imbonera kure kwa CNDD-FDD muri uyu mwaka mu buryo nk'ubwo mu ndwi heze yonyine hakaba hishwe abantu babiri umwe ku munsi wa gatatu uwundi ku munsi wa gatandatu. Abanyagihugu baho basaba ko abategetsi bohagurukira ubwo bwicanyi bukogwa n'imbonera kure za CNDD-FDD kuko amazi ariko ararenga inkombe.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye tukiri muri komine nyene imbonera kure zitandatu zagizwa kuba zarishe umugabo wazwi ku izina rya Yosua ku munsi wa gatatu heze ku musozi Butezi uri muri komine Giharo nyene mu ntara ya Rutana muri kino gihe ngo boba baba mu Kinyegero parke yo mu ntara ya Rutana yoba yasohoye imitahe yo kubafata ku ico caha bagizwa Pierre Gahungu.
Amakuru dukura ku mugwa mukuru wa komine Giharo atumenyesha ko izo mbonera kure zitandatu ziba mu Kinyegero kuva ku munsi wa kano heze bivuga ko parke yo mu ntara ya Rutana yarungitse imitahe yo kubafata kubera ico caha co kuba baragandaguye umugabo azwi ku izina rya Yosua avuka ku musozi wa Kabingo muri iyo komine nyene ya Giharo. Ayo makuru abandanya atumenyesha ko muri izo mbonera kure zitandatu harimo Bernard Nibizi asanzwe aserukira imbonera kure muri iyo komine, Gabriel Nyandwi batazira Gasongo icegera c'uburongoye imbonera kure muri zone Butezi, uwo bita Mateso arongoye imbonera kure ku mutumba wa Butezi, hamwe rero n'izindi mbonera kure zitatu zose hamwe zikaba zitandatu. Ayo makuru atumenyesha kandi ko abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD muri komine ejo hahise bagize inama bumvikana ko bagiye gushigikira izo mbonerakure kugira ntizifatwe ngo zishure ibyo zakoze. Ariko bivugwa ko se w'uwo Yosuwa yishwe nawe nyine yasanzwe ari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD ngo yaciye yihuta kwitura abategetsi bakuru kugira ngo bakurikirane ico kibazo mbere Parfait Rutana ngo yoba yasohoye imitahe yo kubafata ibisabwe n'abo bategetsi bakuru. Tubamenyeshe ko uwo Yosuwa yishwe ku munsi wa gatatu heze abo mu muryango wiwe bakaba baciye basaba amatohoza yihuta kugira ngo abishe uwabo bafatwe kandi bakubitwe intahe mu gahanga.
Pierre Gahungu arakenuye abanywanyi batandatu b'umugambwe SNL muri zone Ruketso ya komine Busiga mu ntara ya Ngozi baratabarizwa n'ababo. Inkuru ziva mu Ruketso zimenyesha ko abanywanyi batandatu barimwo abakenyezi babiri bafashwe ku munsi wa gatandatu mu gihe bari bahuye bariko baraganira. Muri ico gihe ngo baciye baja gupfungirwa mu gasho ka zone Ruketso, ariko uwo munsi ngene nk'igihe cy'isaha zitatu z'ijoro komiseri atwari igipolisi mu ntara ya Ngozi Bonforo Ndoreraho yaciye aza kubatora bajana kubafungira muri komisariya y'intara ya Ngozi kubera babo bavuga ko batazi ico bariko barazira. Basaba kwa abantu borekugwa mu gasho ka komisariya y'Ngozi bahasanze abandi banywanyi 10 bo mu gambwe bafatiwe Ngozi mu gihe bariko bagerageza gusukura inyuba kwa nshasha y'icicaro cyo mu gambwe kugwego w'intara.
Inzamba
amakuru twateguriye kuri Radio Inzamba gateka kawe arabandanya kuri igenekezo rya 2025 kigarama abakristo bo mu Burundi bifatikanije n'abandi bakristo ku isi yose mu guhimbaza ivuka rya Yesu Kristo ibujumbura kuri Cathedral Regina Mundi. Padre yasomye misa akaba yashimikiye kuvuga ko gushira Imana imbere utubahiriza agateka kazi na muntu uburi kuri besha ukabesha n'abandi agahamagarira abakristo guharanira no kubahiriza agateka kazi na muntu kugira berekane koko bemeye Imana.
Noheri twumvisha ukuri kuko atawugishobora kuvuga ngo arakira Imana cyangwa arayikorera by'ukuri atazi kwakira no gukorera umuntu aboneka, kuko Imana yashimye kwigira umuntu. Muri iyi myaka inyigisho nyinshi z'Ekleziya zaragiye ziragaruka mu gushimangira ko atawushobora kuvuga ngo arakunda Imana atarondera kugwanira no guteza imbere iteka rya muntu. Mu muco wa Noeli boba rero bibeshe abo bose bogira ngo barikundira Imana birirwa barayishira isoni mu kudateza imbere agateka k'umuntu cyangwa imbere mu gucyoza ako gateka k'umuntu. Nta rukundo wabafitiye Imana korera umuntu itwararika iteka ryiwe. Ni mu gihe witwararika iteka ryiwe kurigwanira no kuriteza imbere bazobona uko uri uw'Imana.
Ihimbazwa ry'iminsi mikuru iheze umwaka ngo si ryo riraje ishinga impunzi z'Abarundi bahungiye mu bice bitandukanye by'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini. Bavuga ko bari mu bukene, igihambaye kuri bo ngo ni ukurondera iby'imiryango yabo ifungura. Bemeza ko baja mu misa hanyuma bagataha mu mihana, cyane cyane ko n'agafashanyo barabahabwa n'ishyirahamwe rifasha impunzi ku isi HCR kagabanutse. Tega amatwi bamwe muri izo mpunzi.
Ibyumizi mikuru byo byore kare kare ubu nazindutse gupaga sangira ndaro kw'abana ubijuba ijuba kya iminsi mikuru nta nayo ntayo ubu ndiko ndiruka ndondera uduhanzi tw'abana ndondera dukaye ikibazo subiza ku ishuri ibyo byose urumva ni ibibazo bikomeye nigeze ikiri ikora ubu n'akaratiro kagabanutse urashe gukingira umuntu ariruka hirya no hino ntasi iminsi mikuru ntiturabana. Yo pido que usted oiga una vez, yo lo que ni jumbo monara, una rara de mí.
Turajya mu misa, mu misa hanyuma isohotse abana bagataha. Erega nta kundi byogenda, nta kundi byogenda, hanyuma ni mu buhungiro ubwoba nyine urumva kutaba ufise hirya no hino ugenda kuvuga ati nge nshi gitoke cyangwa iriki ahantu zeri nze uzera kuco tegetswe hasi baguha ako nako naho bagatanga hari aho usanga nshatinshize nk'uko binyine babigabanuje.
Iragoye ubuzima buragoye, ntawe ureba mu minsi mikuru kandi niko byamye kuva kera, nta minsi mikuru twigeze jyewe nigeze nshuhira Mereka na bandi na bingi dewa shuru. Kaya na abana na kwa rami ni na wana kumi ba kuli. Rosta kana agenda ka. Kagui aga fana abana ni muda. Muda wu taka mose na ho rajama. Kagui bandi hanya wii ruka mose mukuru. Bwa mo ni noheri ni bwa mo ni bona ni. Wii ruka kiri rumu dwara kwa na wara wara kari ni na kuli. Nuko nuko.
Abakozi bitorokanizo ry'amakuru abepe bari dogera umuyobozi mukuru w'ico kigo ni korabarajingwa kwa nyuruza amafaranga yaragenewe kurangura akazi akayashira mu mufuko wiwe. Kamwe muturorero twinshi batanga no busuma bw'amaritiro ya essence agenewe abamenyesha makuru bakorera mu ntara z'igihugu bashira mu mapikipiki. Umumenyesha makuru wese yandikiwe iritiro 30 za essence ariko barajingwa kuva mu kwezi kw'icyenda bahabwa mu mapikipiki. Abaha amaritiro 200 gusa basaba ko amaritiro bandikiwe boyaronswa yose. Reka inkuru tuyibaze Edi Claude Nazo.
Imyidogo yabo bakozi bitorokanizo ry'amakuru ABP bakorera mu ntara hagati mu gihugu yatangiye kuva hagati y'ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2022 bakironswa amapikipiki y'akazi. Ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bwahaye ipikipiki imwe imwe kuri 18 zarungitswe mu ntara imwe imwe amaritiro 30 ya essence nkuko amakuru ava muri ubwo bushikiranganje avyemeza. Abo bakozi bavuga ko umuyobozi mukuru wa ABP Nikorabarajingwa yakuye ku ipikipiki imwe imwe amaritiro 10 ya essence bakamenyesha ko guhera mu ntango z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2022 gushika muri myandagaro umwaka wa 2023 yoba amaze kunyuruza amaritiro 1980 ya essence amaritiro aciye amafaranga angana ni miliyoni 8 n'ibihumbi 811 by'amarundi ngo guhera muri Nyakanga umwaka wa 2023 gushika uwo mwaka naho ngo hazimanganye amaritiro 540 aciya amafaranga umuyoni n'ibihumbi 638 ayo yose akaba ari amafaranga agenewe igitoro cy'amenyesha makuru. Abo bakozi bagasaba gusubizwa ico gitoro bavuga ko banyazwe n'umuyobozi mukuru wabo. Bavuga ko atari ubwa mbere uwo muyobozi wa ABP yagirizwa ubunyonyezi mu mwaka wa 2021 ubugenduzi bukuru bwa leta mu cegeranyo bwashize ahabona uwo muyobozi afatikanije n'abakozi bo mu gisata cy'ubutunzi bwabagirije kunyuruza amahera angana n'imiliyoni 105 amahera atigeze asubizwa mu kigega cya leta. Twagerageje kurondera umuyobozi mukuru wa ABP Nikorabarajingwa kugira agire icyo avuze kuri ibyo abakozi bamwagiriza ariko ntiturashobora kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Edi Claude Nazwe arakenuye no kuri iyo nkuru duceye dusozera ko amakuru twabateguriye kuri uyu wa mbere. Shimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana. Bonfise Niyongere nariko ndayabashikiriza ndabashimire nongera kubifuriza Noweli nziza mu banyu no mu byanyu na gahwana.